Uyu munsi wahari we radio ku isi wahawe kivugo kigira kiti ikinjana cyo guhanahana amakuru kwinezereza no kungurana ubwenge. Uburundi bwawuhimbaje ku kivugo kigira giti guhangana n'ibiza n'isibe na cyane cyane ku kiyaga cya Tanganyika n'uruzi Rusizi mu gukingira abantu bahegereye ndetse n'ibikorwa bihakorerwa. Hari ubuntu onezi marongo y'ishyirahamwe ry'amaradiyo mu Burundi ABR avuga ko umwuga wo kumenyesha amakuru ufise uruhara mu kugwanya ibiza n'isibe bihanze Burundi muri kino gihe kugira ngo amakuru ashikira abo biraba bose.
Ni none umunsi wo gushishikara kuba uhimiriza amaradiyo amenyesha amakuru gutegura ibiganiro bijyanye no gukinga ibintu bijyanye n'imyuzurira n'ibi byose bishobora kwaduka ku mwanya wose iradiyo rifite uruhara runini.
Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu banyagihugu bumviriza amaradiyo hirya no hino mu gihugu batubwira ko kumviriza amakuru bibafasha kumenya aho ibihe bigeze.
Kumviriza radiyo bifasha kumenya amakuru avuga hirya no hino.
Yamfasha ko nashaka kubwira nk'abana nti bane bange ku radiyo babuzi n'ibindi bice na gutya.
Bifasha kumviriza ko umuntu hose mu gihugu cyose cyane cyane ndakunda nk'amakuru mu Kirundi.
Ndatenda yumviriza rimwe rimwe n'atari kenshi. Kumviriza radiyo biragufasha kumenya amakuru aba avugwa hirya no hino ku isi.
Ariko kandi banasigura ko amakuru aca ku maradiyo atandukanye mu Burundi atagifite akanovera nka kera. Bemeza ko hari ibyo babona ko abanyamakuru batinya kuvuga.
Oya na kakera nuko hari byari bifite akanovera kera. Nawe warawusanga wumviye mu ibarabara cyangwa ukasanga arakora kumenyesha amakuru ko waragize neza ko babasabye ibintu by'amakarata.
Sinzi ko ari kubera abategetsi sinzi icyo tuzabiva ko nta handi bya kera n'iby'ubu se kimuraze byatandukanye.
Abo bumviriza amakuru ho bavuga ko baca bahitamo kuja kurondera ayo ku mbuga hwaniro naho ibicabo byose bataba babyizeye.
Twebwe dukoresha mu bintu by'amarezo sosiyo kuri Facebook mugashe bumviriza amakuru y'amaradiyo yose ajya yavuze ku iradiyo kurezo sosiyo barayano kanza neza kenshi amakuru uza kusanga yavuze ku maradiyo no kuri rezo sosiyo barayavuga ariko ntibayavuga co
nabonye barabivuga amakuru ariko iradiyo ijya kubyangurukana ubumenyi urumva barabikwiriye ukabibona nyine kuno bimeze gutya
ku mbuga hanyuma ikintu kimwe ntayayungura akamenya y'ukuri.
Ikindi basaba nuko amaradiyo yokora mu mwidegembyo nka kera kugira ngo abanyagihugu baronke amakuru yuzuye kandi yizewe.
Nuko baba kwidegembya ku binyamakuru bigatoza amakuru hirya no hino bisanzuye. Amaradiyo menshi kandi ntibarondera amakuru cyane kuko yaronderwa kera. Hanyuma hari yakundwa n'abanyagihugu batakiriho.
Nawe ku bijyanye n'uruhare rw'amaradiyo mu kumenyesha amakuru yo kwirinda ibiza n'isibe bihanze Abarundi, Onezime hari ubuntu atwara ishyirahamwe ry'amaradiyo avugira mu gihugu amenyesha kwimiriza ryo kwirinda ibiza biciye ku maradiyo bishoboka. Yamara akavuga ko ubushobozi bwo gushikiriza amakuru yizewe bikigoye ibimenyesha amakuru.
Amaradiyo niyorohewe cyane nicyo kimwe n'ishyirahamwe nicyo gituma amaradiyo dusaba abasanzwe bafasha amaradiyo gushishikara kuyashyigikira kwereye no kuri leta. Rero tugasaba n'amashyirahamwe atandukanye amashyirahamwe mpuzamakungu n'ayandi wacu gushishikara gushyigikira amaradiyo kugira ngo ashobore gutegura ibyo biganiro.
Umuhinga mu bijyanye no gukinga ibiza n'isibe Bunduyi Desire avuga ko imyuzure n'imiyaga bibandanya kuba byinshi mu Burundi, akaboneraho gusaba Abarundi kugira umuco wo kwakira imburi imbere y'uko ikiza gishika byaba ibyo bumvise no ku maradiyo.
Kuko hariho umuco utarashika mu Barundi batari bake, mbere na jewe ndimo nawusanga urimo umuco wo kwakira imburi n'ingene wifata imbere y'uko kiza gishika.
Umuyobozi ajeje igisata cyo gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe General de Brigade de Police Aniseti Nibaruta nawe amenyesha ko mu bice by'imbo no mu misozi hanamye ariho hageramiwe n'ibiza.
Rero bigatuma abenegihugu batizabo ahatari hake, bigatuma mbere n'imyimbu z'amase kubera amazi aba yabaye menshi. Turafise imisozi isenyagurutse, gusenyagurutse by'imisozi turisanga cyane cyane mu misozi ihanamye.
Ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru, ubuhinga n'ibimenyesha amakuru busaba amaradiyo gushyiraho no gukora ibiganiro bikwiye bigaruka ku biza n'isibe. Umunyamabanga ntayegerezwa muri ubwo bushikiranganji Ferdinand Manirakiza yabishikirije aho yari yitabiriye uyu munsi muri zone Gatumba.
Ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru, ubuhinga bwa none n'ibimenyesha amakuru bukaba buboneyeho gutumira amaradiyo akorera mu Burundi n'ibindi bimenyeshamakuru guha ikibanza gikwiye amakuru ajyanye no gukingira ibidukikije. haba mu makuru, ibiganiro biryohera umutima n'ibindi biganiro birimo inyigisho.
Abarundi basabwa kumviriza amaradiyo mu ntumbero yo guhangana n'ibiza bituruka ku ihindagurika ry'ibihe. Abakenyezi basabwa kuba ba mbere mu gukurikiranira hafi ayo makuru biciye ku maradiyo, kuko bafise uruhara runini mu miryango, bityo birinze bazokiza byinshi nk'uko byashikirijwe kuri uyu munsi wahariwe radiyo mu Burundi. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.